Tuhani jambo.
Duhani jambo.
Politike barongozi mutandukanye mwebwe muri mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike bashinga ntahe bapfasoni namwe gwaruka kaze mu kiganiro duhani jambo.
Duhani jambo ni kiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu
mugitegurwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru ucishira mu Search for Common Ground mu Burundi.
Ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mu kiganiro duhana ijambo, ikiganiro mushikirizwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe mpuza makungu Search for Common Ground mu Burundi biciye mu mugambi je nawe mu iterambere ushimikira ku iterambere ry'umukenyezi riheza rikazana ikibano ciza. Duhana ijambo uyu munsi tubashikana mu ntara ya Butanyerera komine Kayanza aho turabira hamwe ingene ukwiga kumwigeme canke umukenyezi bimufasha gushiki ibibanza bifata ingingo nkuko tubikura ku rubuga rwishira hamwe mpuza makungu gitaho agateka k'abana ku isi UNICEF. Ugo rubuga rwerekana ko ubushikiranganje bw'indero bufashwe mu mugongo n'ishira hamwe mpuza makungu gitaho agateka k'abana ku isi UNICEF gatunganije inama kwigenekerezo gicenda Kigarama umwaka w'2024 yo gutanguza ku mugaragaro umugambi wa Afrika wo guteza imbere inyigisho z'abigeme witwa Afrika irigi shabigeme bayo l'Afrique éduque ses filles mu rurimi rw'igifaransa. Muri iyo nama umushikiranganje w'indero François Havyarimana yamenyesheje ko igice kinini cabigeme n'abakenyezi bakunda kwiyumvira ko batabishoboye igihe hageze ko baje mu gice ca mbere ca kabiri n'igice ca gatatu c'amashuri ya kaminuza aho twovuga nka baccalauréat, master na doctora mu rurimi rw'igifaransa. Ivyegeranyo vyakozwe n'ubushikiranganje mu mwaka w'2021 kanako mu banyeshure 1607 bakoze ikibazo ca leta co kugwegurwa baccalauréat abigeme bari 2656 gusa. Ku gwego rw'igice ca kabiri ca kaminuza master mu rurimi rw'igifaransa abigeme bari 40 gusa muri 522 bose. Mu ngingo zafashwe n'ubushikiranganje kugira ngo ubukinge ico kibazo harimo kwakira abakoze ibibazo vya leta umwaka w'amashuri w'2022 ushira umwaka w'2023 muri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abakoze ikibazo cha leta cyo mu mwaka ukurikira. None ivyo bibanza bifata ingingo nibihe? Gushika mu bibanza bifata ingingo ku bakenyezi bifitaniye isano irihe no kuba baraciye ku ntebe y'ishuri? Intambamye nizihe igihe umukenyezi ari mu bibanza bifata ingingo ataciye ku ntebe y'ishuri? Hoko gwiki kugira ngo izo ntambamye zihave? Ibi ni bimwe mu bibazo zo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro kikaba kiremeshejwe na Jewe Mediatrice Ndikumana ku bwa radio Isanganiro. Sinchangenda kuri yo akaba ari we agihagarariye ku bwa studio ijambo twongeye kubaha ikaze.
Isango ryabasangiye kiyago
mu kwinjira mu kiganiro nyezina mutega matwi bano banyagihugu bo mu ntara ya Butanyerera komine Kayanza zone Muruta na zone Gitwa baratubwira uko babona isano riri hagati yo kwiga no gushika mu bibanza bifata ingingo ku mwigeme canke umukenyezi.
Birafitane isano no kugumyamabanga yo gutwara igihugu canke ibindi turiko turabitiweza kuvyubu kw'intwaro tuteye utaciye ku ntebe y'ishuri nta nubwo otwara ati gute hariho ibintu bisabwa bikura bikora esha bisabwa icegeranyo ugenda urandika byumvikana ko utaciye ku ntebe y'ishuri nta kungene wokoresha inama isabwa n'ibintu ugenda urandika kuko hari ibyo usanga bice bigera hino ku ikomine mu bantu badukuriye
twara iyo twara ari kurumva ntiyamenye ukuntu nk'abantu bagize amatata ashobora kubandikira ati baje nk'ahantu kugira abo basobanurira ibyo bagiranye nyamba mu kenyeza twaye akaba yarize
yego ndo no umva nyine yoja mu bintu nk'ibyo atitse abayarize bamo
wanje arinza aja mu ntwara akabaze nko gusoma no kwandika
oya je twebwe ntisico dutorera abantu bavuga ngo batize canke mutize we dutorera umuntu mukuri kwiwe niterambere ashikana ku mutumba ne nico dutuma tumutora
mukenyezi abatize ntiyozezwa amabanga kuko nkibyo bamutumye ari nko kwikomine naniyo bitwara mu mutwe buje mutwe sisanduka atezwa kubazi kwandika akamenya ni hige nazoza kubishikize reka buje n'umuntu atize kugira ngo aze kuvuga ijambo atwebwe tutize ko twagarukimo kangahe bica bitugora kuvuga ariko umuntu yarize akanonosora amashuri natwe tutize ijambo arivuga akayitobora neza atadidinganije nko kwiwanje ariko aje kubera ntize ndagenda ijambo namba naka yari ntumye buje uko yarimbiye siko ndarivuga
kurongora abandi ngushiri kumwe urashobora kwa waciye ku ntebe y'ishuri ukabumonebwe utaciye ku ntebe y'ishuri gakora ibintu n'ubutiza toko nane umuntu azi gusoma no kwandika agiye mu nama gatanga icegeranya agira gute yavuze bakabitubwira umvuye onyabagute ababizi
none umba yoshobora ibintu gute yobwira abandi ibintu byiza gute ingwe yomenya kurongora abandi gute akandika gute atace ku ntebe y'ishuri ashobora kuba ari nkerebutse nyene naho abayo ntabura kabura usanga gacamu yatace ku ntebe y'ishuri
birafitanye isano kuko keshi na keshi uharuye burya gutwara ni nkuko bavuga ati none kwaboguha nk'igihugu tize wumva wokirongora gute utaza amategeko yacu utaza amategeko kigenga ni kuvuga birasabwa yuko yoba yaraciye ku ntebe y'ishuri keshi na keshi hari ibintu dufate hajya habaye nk'amatati y'abashwanye canke y'ibintu vy'amatongo bigasabwa yuko ategereza kuba ari hari keshi na keshi urazi hatangwa amaraporo ariko urumva atace ku ntebe y'ishuri akarinda kuza guhigisha ati ngene yandika raporo icegeranyo mbego rubanza rwagenze gute urumva yuko ivyo vyose bikenewe yuko yoba yarize
ubu tware si kuvuga ngo namashuri hariho umuntu avuga ukuri ukumva neza kwa rukuri ukavyumva kweri nawe ukavuga ati naho ntize urya muntu ntiyize ariko aravuze ukuri gusumba wa wundi yize
Mbegi yoto vudze ibibanza bifati ngingo umuntu yotahuriki. Kino kibazo twara kibajije Andre Florian Ndabarushimana umuhinga mu bijanye n'iterambere ridakumira asanzwe arangurira imirimo muri komine Kayanza.
Buje ntwaro haraho twihenda ngo aba barongoye ibikorwa za politike babura amatari bamustanteri n'arongoye intwaro. Ariko intwaro mumenye ko no mu makompanyi yigenga mu mashirahamwe yigenga naho nyene hari intwaro. Aha rero kugira ngo ushobore gushikayo bisaba kuba warize nta muntu azogwa akazi mwishira hamwe ridaharanira inyungu canke mwishira hamwe mpuzamakungu kanaka utize nta muntu azogwa akazi mu ruganda rwiwe kanaka utize kugira ngo uzoje mu nzego zishobora gufata ivyiyumviro cyangwa gufata izindi ngingo aha rero nivyo tuba tugombye kuvuga yuko ibibanza bishobora gufata ingingo ni ibibanza vyo hejuru mu ntwaro yabe y'igihugu yabe y'uruganda kanaka yabishira hamwe kanaka ayo izero nizo bibanze bikuru bikuru bifata ingingo kugira ngo ugereyo rero uyo no mutwe ukezwe nuko wize
uwo muhinga yanonose ivyiterambere ridakumira avuga ko ukwiga ku mwigeme canke umukenyezi bifitaniye isano no gushikira ibibanza bifata ingingo kuko biheza bikamufasha kugira ubushobozi bwo gufasha abandi baba bamwituye
birafitaniye isano cyane gose kuko kwiga ku mukenyezi umukenyezi ashobora kwiga umwigeme ashobora kwiga aba yateye intambwe ugiranije naho yarasanzwe ari ugiranije na societe yarasanzwe abayemwo cyane cyane mvuga ingaha bacu mu Burundi burya umwigeme ashobora kwiga yateye intambwe muribuka yuko uko twakoze batubwira bavuga yuko umukobwa ari umunyakigo ari umuzezwa nzu ivyajejwe n'ibijya vy'urugo gusa bikaherera ngaho mbere kera y'umukenyezi y'umwigeme ashaka kwiga amaze gusonga amabere bakabona ko akuze inkwano zaca ziza nico gituma babita babuca ziza bakabita amazina ya barazizane nayo ico bamubonamwo ni inkwano ico bamubonamwo ni umwana w'umuhera azova mu rugo aja murundi rugo ivyo kubushika kurengo yumva imigambi iterambere yaronderera urugo nawe nk'abandi mu buryo buteye imbere cyangwa aje mu bibanza bishobora gufata ingingo ivyo mu mico y'abarundi n'ivyari bihari rero umwige mashe kwiga akarenga urugo rugero agatera intambwe kuyumvira mu bundi buryo akamenya yuko ashobora kuzokwiga kagera kure kugira ngo ushika kuvyumvira nk'izo wateye imbere rero kuja mu bibanza bishobora gufata ingingo cyangwa ibindi bikorwa by'iterambere cyangwa mu bibanza za politiki bisaba ko uba warize utwo duke wagize ukamengura haciye mu ishuri ahubwo niyo ugeze mu buzima tumera nkuko ataco tuvuze mugabe iyo washoboye kudugu gashika hejuru karonka byinshi ahubwo baranakongerereza kugira ngo nawe ushobore kuja mu bandi ahubwo nabo bajeje gutanga no guha abandi ubuzima
Nyandwi Ejeni wo kumutumba Murima zone Murima komini Kayanza umukenyezi atigeza ca ku ntebe y'ishure yamaze gihe ari mu bibanze bifata ingingo aratwiganira uko yagiye abishika ko n'ukuntu vyagenze
kuva kuri nyakwigende je nari mu nzego zifata ingingo twagiye mu ntwaro ndi mu mboneze za CDFC hama bacha baranyizera abanyagihugu barantora imbere yo kujya mu byo bibanza nabanje gutogwa baratumiye ku inama ku zone yo ku Murima tubujyaro turakeneye abakenyezi boja muri CDFC babimboneza burya turagenda dushitseyo abanyagihugu bose bacha bashira amajwi kuri jewe nshanserukira ro mutombo wa Murima mbimboneze CDF tukaze rero tujya mu nama hama baraduhamagarira kujya gukarisha ubwenge ingene tuzifata mu ntwaro hama turiga nyene turamara indwi yose muri formasiyo baraduhe bitabo by'amategeko turiga ibintu byinshi nyifato ingene umukenyezi yagiye mu nzego zifata ingingo ingene yitwara nabandi bakabonera hakarorera hama turasenga Imana umutima mwirandira dufasha iraduhiye ngabirano yo kwitwara neza kuko nicyo twari twize bitabo by'amategeko twari tuyifise hama rero ni aho rero abanyagihugu banyizera bakantora mu kurongora umutumba burya rero nahora mbugwa gatatu hanyuma rero icyo giye baranyizera ncambugwa wa mbere ku mutumba iyo mande ndayimara atamutekano uhunga abanyatanaga kacira tubanye neza n'abanyagihugu abagabo abagore ugwaruka tugirisha inama zose uko ari ibyo bisata bibiri nserukira hama barabona yuko nagize inyifato nyiza haba mu kibano haba mu muryango aho mbaye hama rero nanyagihe gikurikira barongera baranyizera kugeza n'ubu rero nta mukocoro kuko bagiye mu nzego zifata ingingo ugira inyifato kutari cyo cyose nusamazwa nibito gusamaje kuko bigusamaje najya abanga wari ufise uralita utumbere uri kuraza ntutumbere yo ku ruhande
mbega none ufise amashuri angahe ivyarakoroheye gutwara utaciye ku ntebe y'ishuri
nahereye mu wa gatandatu irega burya gutwara n'ubwenge kandi gutwara n'umutwe hariho igihe udafise umutwe usanga ufashe inginga atariyo hariho igihe gutwara n'ubwenge ujya no kugirisha inama ukarandamuka n'ibintu bitari byo byari kugira inama ukabireka ugacyo usanga aba bantu bose banihiririye rimwe kuko bumvise uri kuravuga ibitajyanye n'inama wakoresheje kiba rero keshi kukubera mu mutwe wanje hategera twarazwa mu sitanteri akatubwira ibintu byoshika hari igihe umuntu atandika mu sitanteri akatubaza ati none mwebwe ko ndabahamagarira kuzana makaye n'amakaramu ibi bintu inama ndabasabye uko ejo muzobibwira abanyagihugu ubwo murabitegera tego ariko mu mutwe wanje uko yabidusomeye na fisi ntano yo gukoresha inama kandi ariko ndaraba mwikaye kuko nkurikirana bya bintu ko twabisomewe niyo mpamvu ronda kugura ati gutwara n'ubwenge kandi n'umutwe
nkiyo wari guca ku ntebe y'ishure uribaza ko byari kugufasha cyane umaze gushika muri ibyo bibanza bifata ingengo
abana bo burabwira ati nikurikirana ishuri wige agacya kubwira ngo nabize ngo ntacyo bagira ariko ntibamenye umuntu yagarukiye ku ntebe y'ishure birafise akamaro cyane karengeje kuko ndavuga ati ndasama ati nk'iyababyeyi baza kunyandikisha makanyigisha nkiga mba mfise ubumenyi busumba kandi mba narateye imbere cyane icyo gihe urabona bamwe bavuga ngo nta mashuri y'abakobwa
mubo watwara ku mutumba harimo nabize mbega barakubaha nk'umutware wabo nubwo utaciye ku ntebe y'ishuri
iyo babona umuntu afise ubwenge bakabona rakanura sigihuyije baca bibaza ati ibi bintu azabishobora kuko je narakoze no mu ivuriro nari umuntu uze yumukoza bajya biga bitwa abakoza burya naho nyine twaraje muri formation nkakurikirwa burya ibyigwa ubigenda ukirahura hari
kuba mu bibanza bifata ingingo uri umukenyezi kandi utaciye ku ntebe y'ishuri ntibyoroshe none wowe ni giki cyatumye urinda ukumva ko kwitoza muri ibyo bibanza bifata ingingo no gutaciye ku ntebe y'ishuri
jewe cyandindishije cyane kikampa inkomezi zo kuvuga ati ndabikurikirana niyo formation twagize muri CDFC bakama batwigisha ibitabo by'amategeko muhira turabifise cyane yumva muti ko bavuze ngo mukenyezi azatore kandi yitoze tinanje shobora kubikurikirana nsanga abanyagihugu baranyizeye nuko
komeza dusabe Justine umukenyezi yaciye ku ntebe y'ishure ubu akabari umunyamabanga nshingwa bikogwa wa komine Kayanza akanarongora ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Kera ya Kayanza nawe nyene aratwiganira akarusho ko kuba mu bibanza bifata ingingo ku mukenyezi yaciye ku ntebe y'ishure
jewe nize biharuro nize kontabilite hama rero umva no mu buzima bwa misi yose narabiciye ko mugabo nukuvuga birajana na gestion naraciye muri institution mfata ingingo nukuvuga njera ngerageza kufata abakozi urumva nkamenya ati abakozi bagenda uku basubira uku tubapanga uku hama n'ibintu n'ibijanye nabyo uburyo bw'amahera biki byose nkamenya ingene ndabigenza je byaramfashije cyane kwiga ku mukenyezi nibyo nubwo biza biragora abakenyezi bamwe bamwe canka bigeme birafasha cyane nibyo kugira umukenyezi ashobe kuronka ibibanza bimwe bimwe bifata ingingo
nk'umukenyezi yaciye ku ntebe y'ishuri nibihe bikorwa by'iterambere umaze gukora uri muri ibyo bibanza bifata ingingo
jewe aho naciye narabaye naratwaye komine imyaka itari mike nabonye ku komine yateye imbere yego kurushaho abandi bari barayitwaye nashitseho nsanga hariho imitumba irenga 15 itari kw'amashuri cya mbere twihutiye nuko twategereje gushiraho amashuri ku iyo mitumba nubwo ibirasi bitaba byakwira twagenda turongereza mugabo amashuri abanyeshuri bakika ngaho nyene hafi hama kandi turagwiza amavuriro dukoranye n'abajeje mu magara y'abantu tukaraba karere kagezweho gushira kuvurira hama kandi jewe umukenyezi nyene yemera naracirata kuko nicakoretse narasite nubatse akabiro nubwo ari gato mu buryo bwa none bugezweho anetage mu buryo bugerekeranije
Isango ry'abasangi y'ikiyago
Ndabibutse ko turi mu kiganiro duhana ijambo ikiganiro mushikirizwa na Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe mpuzamakungu Search for Common Ground mu Burundi biciye mu mugambi je nawe mu iterambere ushimikira ku iterambere ry'umukenyezi riheza rikazana ikibano ciza aho tubashikana mu ntara ya Butanyerera komine Kayanza tukaba turi ko turabira hamwe ingene ukwiga kumwigeme canke umukenyezi bimufasha gushikira ibibanza bifata ingingo Shimiri Mana Leonsia arongoye urunani murekere isoni rugizwe n'amashirahamwe 15 aharanira uburenganzira bw'abakenyezi n'abigeme mu ntara ya Kera ya Kayanza aratubwira uruhara rw'urunani rwiwe mu guteza imbere kwiga kw'abigeme
hariho abusanga bifuza abakobwa bafasha ibikorwa abahungu nabo bige bambwira tuti nyabuna kuko burya hari hindirimba bavuga ngo adera mukase ndakavuga ngo burya kutiga biragatsinda iyo mpora ndayihagarara ko mu kwigisha abama nkababwira n'ukuri bagahimiriza abana babo kuca ku ishuri kire kutunane ko n'abana bakura mu ishuri y'abakobwa tukabatora tukabigisha kuko irishira hamwe rikorera mu makomine yose hariho bari barabujije kwiga iyo muzagatara turamutora mbere umwigisha araturonderera ibyangombwa we aho uwo mwana yiga avuga ati arinda kusiga avomye byose ibikorwa byose byo mu nzu musaza agashamune akakaje kwiga kubera sena nyina bari barafuye mbere hariho umudeseye batwara mu Kayanza yaramfashe mu mugongo ico gihe kuko twari mu nama ndavuga ibyanya abana b'abakobwa babiri babuze ko biga n'ukuntu babayeho acarambwira ngo abo bantu nabanyereka ndabamuzanira arabumviriza acambwira ngo ikibanza nje nzokimuronderera aca kimuronderera ku murima ubundi nawe ndakirondeza gutwara irishiramwe mu rekeresoni ari mu runani hariya ikabarora acara kirondera aramwigisha araheza
kubgawo none nkurongoye ryo shira hamwe uribaza ko kubakenyeze byari bikuye ko baje mu ishuri kugira ngo bashike muri byo bibanza bifata ingingo
yo birakwiye ko mo kwiga bagashika mu banza bifata ingingo kandi nabatize ubu ndabone bariko barabikurikira je mpora ndayibigesha n'ukuri yabishoboka nkabikora nabo bakabibona mbe ndabona ko nabatigishijwe nanje ndabigishijwe nabandi nabona ko bari mu bibanza bifata ingingo naho muri abadamwe gwe mukiri bato ndabwo ukuntu muza muri gakwandika no gusoma hanyuma abana banyu nabo ntibige kwandika no gusoma bige byose bige indimi bige guharura nibe ntazagira umwana mukobwa azogomanga mbere baca baza baranabatwara
Musitanteri wa komine Kayanza niyo nizigiye Godefroid avuga ko abakenyezi bafise ikibanza kibereye mu nzego zifata ingingo muri komine Kayanza ariko agasigura ko abaciye ku ntebe y'ishure ari busanga baronka amahirwe menshi iyo gushika muri ibyo bibanza
aha muri komine Kayanza abakenyezi barafise ikibanza ciza kuko nta gwego na rumwe rutagiramo abakenyezi kandi turaraba neza yuko bijya bice byubahirizwa umugabo n'intamba byintizibura cyambe nabo ica abakenyezi no vuga yuko badakunda ahabona hari abakenyezi benshi bagifise imigenzo menga bazokwama batwagwa bo ntibotwara abantu buryo hari nabantu ubahaye ikintu bacanka cyane tukabibahatiramo umugabo nawo nyene bakabikora nabi nabi kubera ugati twe dushaka badutwara twende dutwara rero abakenyezi nabo nyene babone yuko ata ubuzibwa bagabo cyane bw'abagore ahubwo kwese dukorere hamwe muwese gutashoboye bige nk'abandi babaye nk'ibije abagabo nababaha kugira ngo nabo baje mu bafata ingingo bongera bateze mbere ikomine
akarusho nakahe ko kuba mu bibanza bifata ingingo ku bakenyezi bace ku ntebe y'ishure
uwize arafise akarusho gusumba ubutize na cyane cyane iyo umuntu yize acagira ubumenyi n'ubwenge ubumenyi turavukana mu bwenge tubiga mu ishuri ya mu ishuri niyo wishugira ubwenge utuma utunganiriza abantu gusumba ubutize rero ugiye ufise ubwenge uranereka abatize ibyo bokora kugira nabo bace ubwenge mugabo utize ntabyo woronka ubigisha twamagara yuko abakenyezi nabaze bariga gusa amashuri yisumbuye ahubwo bumve yuko bageze ku mashuri baje amashuri yisumbuye imanite ahubwo ibintango yugira bige kaminuza twese dusange abakenyezi nabo hakuronka ibicemero tukwijana bavuga bati dushaka ibicemero 3 kwijana nk'abagabo
mbega kuba umukenyezi ataciye ku ntebe y'ishuri ariko akazezwa amabanga muri ibyo bibanza bifata ingingo kuko barahari hari intamba
umuntu wese avukana ubumenyi hari abantu bafise impano zo gutwara baratwara kandi twara neza mugabo naho yo yize kabagasunuza gusumba atize
Nshimira Imana Leonsia arongoye urunani murekere isoni abandanya ashimangira ko n'abakenyezi batize bashobora kuja mu bibanza bifata ingingo igihe bafise impano n'ubushobozi bwo kuja muri ibyo bibanza
uwo ari we wese aravyemera umunyagihugu wese aremerewe kuba umukuru mutumba bamwishimiye reka jewe narigaze gutwarira Prodehash imyaka ingahe kandi n'amafaranga abantu baje mu nama aca kwikonte yiwanje mbere wayitwara akavuga ati nta muntu numwe ariho yo nkorera nkujya natabo naciye ntabivuga mbere bagatanga barashaka bakwigomerwa wewe nyene kenshi yari butware hari ibikugerageza ariko rero ibi ni ibintu wihererwa n'Imana ni ndemanwa yawe
Umuhinga kongera kwati naho bishoboka ko umukenyezi ataciye ku ntebe y'ishure ashika muri ibyo bibanza bifata ingingo kuba adafise ubumenyi buva mu ishure usanga impano yonyene idahagije muri bino bihe tugezemmo kuko isi igenda itera imbere bigasaba ko uyo mukenyezi abafise ubumenyi bwo mu ishure kugira ngo ashobore gutunganya neza ibikorwa no gufata ingingo zibereye
reka bwa mbere mbanze ntandukanye byo twiga mu ishure hamwe n'impano y'abantu kuko urashobora kwiga akivye amategeko mugabo hageze kwishira mu ngiro bikakuyobera mugabo gasanga umuntu atavyize mugabo akarishira mu ngiro neza kora ko ari impano afise ngira ngo murazi yuko kera hari abantu bitango nabacamanza ngo nabashinga ntabe ku mutumba ko kumugira bajya baracamanza neza mbere bashaka gusonza naba bize amategeko ubu ugasanga barujurije abantu ibi rero ni impano y'abantu mugabo aho rero hari muri ico gihe ugeranje n'ubuzima twari mu ico gihe ku mutumba barashaka gutembera ikomine yose ugasanga nk'ikibazo ca leta cataye umwana umwe mu ikomine yose ni wari kariga mu byukuri ku tumba ntibari babariza ariko ubu ubwenge bwaragwiri ngomba mvuge nti arashobora gufasha mugabo harahagera hakamucira umurongo ho nyene
Komeza dusabe Justine umukenyezi yaciye ku ntebe y'ishure ubu akabari umunyamabanga nshingwa bikogo wa komine Kayanza avuga ko umukenyezi atize iyo ashitse mu bibanza bifata ingingo akenshi ahora n'intamba myinshi kurusha uwize ivyo bigatuma ibikorwa byinshi bimugora canke bikagenda kutariko
umukenyezi burya ari mu kibanza gifata ingingo nta buri ngorane ni kuvuga intamba myinshi yaba imitego ntibura ni kuvuga barashobora kumutega kubera bazi ko atazi gusoma no kwandika ugasanga bamusinyishije ibintu nk'akare bitaribyo bitaribyo rero urumva no kuvuga ko acaja mu ngorane zuko ashobora gukungwa canke no gufungwa gapfungwa kobera murabizi umukono w'umuntu kushobora gufungi kumufungisha cyo gituma rero ntibiba byoroshye ntibiba byoroshye ko
nshimira Imana Leoncia arongoye urunani murekere isoni asaba ababyeyi kujana kwishura abana babigeme babo kuko ukwiga atari ineza y'umwigeme gusa ahubwo niterambere ry'igihugu cyose.
Ajeje no bahanura. No bahanura yuko bareka bakaja kwishura. Umwigeme yagukunda yakiga. Nukuri ntacu muburana. Kuko jewe nk'ubu ntabe igitenge menye. Ya nukuri. Jewe rero ico no hanura abantu. Bore ku mwana w'umukobwa kwiga. Ndere uje mwana w'umukobwa ukuntu nagufasha. Siko no muhungu yagufasha. Kandi Imana imuteje imbere agutetse imbere. Kandi kiruta byose nuko atawe umucinyiza. Umwana w'umukobwa abaye umukene. Amutwara uko bisaki. Aguma maze gucya aye. Oya yotera imbere akateze imbere igihugu. Umukobwa ni
Komeza dusabe Justine ahamagarira abigeme n'abakenyezi bakiri bato kuja kwishure kugira ngo bazogire kazoza keza aranasaba ko bo kwiga gushika muri za kaminuza ikaba kabandanya n'inyuma ya kaminuza kugira ngo bashobore kwizigirwa no gushika mu bibanza bifata ingingo
abigeme nyene turabatera kamo kugira ngo biyumve ko nabo cyo kimena abahungu bakimena n'abandi bose bategezwe kwiga bakamenya hama bakabandanya amashure ntibaga rehagati kuko ariho bageme benshi usanga bahejeje nk'uyu icenda bagasha bavuga ngo amashuri yanje nayo tubasaba ko babandanye bakiga igice ca mbere c'amashuri bakagiheza hanyuma basubo bigoye akabanza kurindira kuko na kaminuza ntihera bakarondera ubwo bundi buryo kugira bazobandanye amakaminuza ubu mwisanzwe turiko tutera tuji mu majambere tugerageza kugera mbona kazoza ya igihugu cacu c'u Burundi n'aco gituma rero dutera kamuko bobanda amashure yabo bakayamara kugira ngo baze bateze imbere igihugu baze bizegwe mu nzego baze babandanye ubuzi butandukanye bakoreye igihugu.
Umusitaneri wa komine Kayanza na warashimangira ko atamwana yo kumigwa ku ishure na cane cana bigeme kuho kudashikana abana bose ku mashure bituma habaho ubusumbane mu gihugu ivyo bikazogira ingaruka mbi ku ndongozi zo mu bihe biri imbere.
Akabuno batera ubwa mbere na mbere nuko umuntu yo umuntu kugira ngo bimere neza gusumba yo kwiga kaminuza kera muhageze muri CZM byari bikwiye mugabo baho tugeze murabona yuko turiko turatera imbere nidutera imbere mu kubaho umuntu ugira atera imbere nuko agira bwa bumenyi acaronka n'ubwenge bwo mu ishuri uzotuma ateza imbere umutumba izone ikomine abarimo rero uko bazokwiga ari benshi abo bakobwa niko tuzosanga n'imitumba n'amakomine ateye imbere rero nubahamagaye yuko bo kwiga ntibabone yuko bageze amenga mashuri araheze ahubwo ibintango kugira ngo batagure kaminuza bazibaze mu bwego no gufata ingingo bafise ubwenge n'ubumenyi bukwiye.
Umuhinga mu bijanye n'iterambere ridakumira arangiza ahamagarira inzego zose gukora amahimiriza ku bijanye n'akamaro ko kwiga kumwigeme hamwe no gusubiramwo amategeko amwamwe asabira igihano umwigeme yatwaye inda gusubira ku ishure inyuma y'imyaka ibiri.
Ubwa mbere na mbere aho bivyo kugwa ni vyinshi hariho amahimiriza yoba kunzego zose mu mashira hamwe mu mashengero mu mitumba mu ntwara hose aba mahimereza kugira ngo abana bigeme bige ico ni cambere ca kabiri amategeko amwamwe bayarabe bayasubiremo kuko nk'ubu hariho amategeko mu zukuri akandamiza umwana w'umwigeme n'ubu tukivugana akihari ugasanga umwigeme kuko vyamushikiye kumviye canke iriya tutazi nambara ubusamazi nambara ingorane agatwara ndayimbanye ndayindara ugasanga umwana arabujije uburenganzira bwo guca abandanya amashure uwo n'umwigeme mugo muhunga ari kari mwibuke iki kintu ishure abariciyemwo bose barabizi uko umara umwaka utari mu ishure ivyumviro birahinduka umaze ibiri ivyumviro birahinduka umwana yatwaye ndayindaro yiga mwaka w'indwi yiga mwaka w'umunani ngo cugenda uzogaruka umaze imyaka itatu wacokeje umwana muri uwo mwaka aronsa mugabo uwo mwaka wose mu mutwe hari ibindi biriko birahinduka mu buzima bwiwe umwaka ugira kabiri ntariko araja ku ishuri kuko ntibamwemereye muri uwo myaka ibiri yose ibintu bihinduka ubugira gatatu aho kuja mu ishuri azoja muri uwo mwaka guca amafaranga kuko abona ati n'ubundi n'abandi imbere ntaca bariko baramfasha n'ubundi barantubitse n'ubundi uko kurumva ya sosiyete asubiramo kwigana mu vyumvi gusubira mu windwi kwigana n'abana azega mu wa gatanu navyo nyene mu utuni kindi kini bihindura nibaza ko nkaye mateka mwamwe nakuye kuyasubiramo kugira ngo umwana yize bishitse gatwarinda ashobaye kuja mu ishuri agende yi
hanyuma ikindi gihambaye ni imyumvire nyene mwavuze dukuye kuza turahindura ngo no wutiza arashoboye
imyumvire rero je ndayenda numva ni mibi
igihe twaza turakokeza ngo ntangorane ngo numukenyeza atiza arashoboye gutwara no wutiza arashoboye kugira ikiniki ni bica bizana ico bita kwanka kwiga ati none ko numundo wutiza ashoboye none niga ndonderike
rero dusubiremo amateka mwami
aha niho kino kiganiro duhane jambo kirangiriye twari ko turabira hamwe ingene ukwiga kumwigeme canke umukenyezi bimufasha gushikira ibibanza bifata ingingo nakamaro ko kuba yarize kugira ngo ashobore kwitunganya neza igihe ashitse muri ibyo bibanza twabonye kandi ko kutiga ishobora kuba intambamye haba mu kumenya gusoma no kwandika canke mu gufata ingingo zibereye hamwe n'ingaruka z'imico n'imigenzo bikibandanya gusubiza inyuma umwigeme n'umukenyezi kugira ngo izo ntambamye zihave ngo nuko hokorwa amahimirizo kubijanye na kamaro ko kwiga kumwana w'umwigeme ikana bakenyeza ubwabo bakabona ko bashoboye nabo nyene kuja muri ibyo bibanza bifata ingingo kugira ngo biteze imbere bongere bateze imbere igihugu nshimire mwebwe mwese mwagize ico muterera muri kino kiganiro nshimira namwe mwaduteze abiri mediatrice Ndikumana nije nariko ndabashikiriza duhana ijambo cuno munsi sitangenda kuri yo akaba ari we yaragihagarariye tukaba tubike banuye naho ubutaha
Uheje gukurikirana ikiganiro duhana ijambo ikiganiro mutegurwa mugashikizwa na Studio Ijambo
igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe mpuza makungu Search for Common Ground mu Burundi
Hari ico wungutse canke wifuza gushikiriza muri kino kiganiro andika ubutumwa ku nimero itariha ari nayo WhatsApp 71 150 ubusa
Duhani jambo ni kazoza.